Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no mu sinita tariki 9 z'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2017 ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva imisi yose saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Kumusi wa Mungu tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima bw'ugwaruka. Mu Burundi rumwe mu gwaruka gugarijwe n'ubushomeri rwahisemo kwiyungunganya mu mugambi wo guhingura no gucuruza amasabuni. Aho ni nyuma yaho ugo gwaruka ruhereje kaminuza rukabona ko rutoguma rurindiriye akazi ka leta narijya abatare bake muri bo bashomereye cyane muri iki gihe. Mbega gutangura umwuga nk'uwo bisaba iki? Inyungu inganite nizihe nzitizi ziri mu gutangura umugambi nk'uwo? Kuri ibyo bibazo rero mu ntumbero yo gufasha urundi gwaruka kwiyungunganya no kugerageza gutangura imigambi yago nivyo tujye kuganira mu kanya mu kiganiro muri isanga. Tubahaye ikaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kaze rero mwese mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu Burundi rumwe mu gwaruka gwo mu ntara ya Gitega gugarijwe n'ubushomeri rwahisemo kwiyungunganya mu mugambi wo guhingura no gucuruza amasabuni. Aho ni nyuma yaho ugo gwaruka ruhereje kaminuza rukabona ko rutoguma rurindiriye akazi ka leta narijya bamwe muri bo bashomereye cyane muri iki gihe. Yamara zimwe mu nzitizi ubwo gwaruka ruvuga nuko barubabazwa nuko muri uko kwiyungunganya rudafashwa mu mugongo mu buryo bwa bakwa amakori y'umurengera. Bafise ubwoba ko bashobora no gusubira guhomba bagasubira mu bushomeri. Rero ikibazo gihari mu gutangura umugambi nk'uwo guhingura amasabuni bisaba iki? Inyungu inganite? Izindi nzitizi bahura nazo ni izihe? Kuri ivyo bibazo rero mu ntumbero yo gufasha urundi gwaruka go mu kugerageza kwiyungunganya no gutangura imigambi yago twatumiye bamwe mu basore batanguye uwo mugambi wo guhingura amasabuni mu ntara ya Gitega bagerageze kudusobanurira bimwe mu vyo bariko barakora muri iki gihe. Twumve n'impanuro bafitiye bagenzi babo bariko baragerageza gutangura imigambi yo kwiyungunganya. Turi kumwe na Innocent Nshimirimana umwe mu batanguje uwo mugambi. Turi kumwe ku murongo. Innocent wiriwe neza, kaze mu kiganiro muri isanga.
Muriwe cyane mwese makuru.
Urahora komeye.
Yego turakomeye turashima.
Ni byiza cyane. Kaze mu kiganiro Innocent, ubanze utubwire uko wewe na bagenzi banyu mwatanguye uwo mugambi wo guhingura amasabuni byagenze gute muri make. Ariko ahubwo umuntu nge gato tubanze twumvirize inkuru mugenzi wacu Haisan na inamahoro yateguye ku bijyanye n'uwo mugambi wanyu kugira twumve muri make ngene mwatanguje hama uratsa gusubira utubwire idonido gingene uwo mugambi wifashe.
Mu Burundi ibitigiri vy'ugwaruka gugarijwe n'ubushomeri bingana n'ibice bitanu kwijana nk'uko biri mu matohoza yakozwe n'ikigo c'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro ISTEBU mu mwaka wa 2014. Umuce munini nuwo bafise hagati y'imyaka 15 na 24. Abenshi muri abo nabarangije amashuri yisumbuye. Ivyo ari bitegekanijwe nuko bafise impamyabushobozi boronkejwe akazi bitagoranye nk'uko ico kigo kibandanya kibimenyesha. Ariko rero iryo kena ry'ubuzi ryibonekeza rituma bamwe muri abo bashomereye bahitamo kwiyungunganya nk'uko urugwaruka Innocent Nshimirimana hamwe na Innocent Hatunga Imana bahejeje muri kaminuza y'igihugu mu gisata c'ubuhinga ca agronomi kiri mu ntara ya Gitega biyungunganije babicishije mu buhinga baronkejwe mu ishure bwo guhingura amasabuni benshi bita gifurangu wo ahijwe rya Amerika ryabasanga mu Magarama ku kibanza basanzwe bahinguriramwo bako ngera bakadandariza mwayo masabuni Innocent Nshimirimana umwe muri ugugwaruka avuga ko batanguje uyu mugambi kugira birinde kwa mabize yinze
twarumva yuko atakatsi kahari kandi mwemwe twarabibona baje mu bihevyo kubona amashuri agiye kurangira ryumvira nzokoriki nzokorahe ukahabura niho rero twavuga duti none ko dushaka gukora twatwarize ubuhinga bw'ingenzi rushobora gukora amasabuni hanyagihugu bakayagura tuyumvira byo tungukira turavuga ati byo tungukira kuko turana amasabuni abantu barakosha turigira icizigiro kumengo tutuhavura ntitwabijamwo turonka inyungu
aya masabuni ya gifurangu wo bahingura akunzwe gukoreshwa mu dukogwa twimuhira mu kuyakora bibasaba ibikoresho bitandukanye nk'imise iva mu kigazi amavuta ifu bita poudre hamwe n'icuma cyo gucumba izisabuni byumvikana ko gutanguza uyu mugambi atari coroshe bafatiye ku mikoro make yabo
cyaratugoye cyane kugira ngo dushobore kuronka umutahe ubwa mbere ngo aho dufite ibyumviro kandi byumviro byarabira cyane mu mutwe twumva ko byumviro tureza kubironderera ingene vije mu ngiro jewe kubwanje narikoze kwari umuryango ndabubwira cye numva nshaka gukora iki kandi nta kazi ushobora kunonderera mugabo wongurana amafaranga nuko jewe nuyagushubiza twasubiye guhura dufise umutahe mutoya wo gutangura mugabo ntiyarakwirana na twifuza ni nivyo twogura kugira dukoreshe twasanze bishobora kuja mu miliyoni umwe n'ibihumbi amajana ane twese twaca turonka ibihumbi amajana umunani
ibi bikorwa by'aba basore birashimwa no mu kibano aho bakorera aha ni mu gihe basigaye bahurumbirwa n'ababashorera batandukanye bagwiriyemwo abazirangura afise amazu y'ubudandaji bita amabutike
icyo tumye mpisemwo nuko rimwe na rimwe turabashomeri twese dusangiye ubuzima ikindi cya kabiri bakora isabuni nini nini kandi nziza zitagata
jewe cyane cyane mpora nkunda kugura iyo isana bleu kubera nabonye irafata neza ikanaramba kandi ifise n'ifuro ryiza uwomengo ni uwo muri kurayimesutsa
ariko kandi intambamyiza aba basore ntizari zihagaze gusa ko vyabagoye kuronka umutahe aha barongera bakavuga ko muri iki gihe batewe umutima uhagaze n'amakori menshi bakwa narijya bari bakiri mu ntango y'ibikorwa vyabo ku bw'aba basore bishobora kuba n'intandaro yo kuhahombera bagasaba gufatwa mu mugongo
bere yaraje yatubwira ati tugomba aho tubandike muzo murariha mu mezi atatatatu kama turamubwira twebwe turihishe nk'abacuruza kubera uvyo mu tugira ngo turabahinguze aradusigura umucuruzi wari batubwira ati umucuruza n'umuntu akura ku isoko agashika acuruza uko nyene tumugamwe nawe mukura ku isoko mugaca muhingura tereka ndabandike nk'abantu bagira entreprise nyabigihugu cavuga giti abantu bo batanguye ubuzima munyene bwo kwigwanako no kugerageza kwibeshaho bwa mbere tubahe nk'amezi nk'atatu vyonye bivya kudufasha
mu buyobozi bw'intara ya Gitega barashimishwa n'ibikorwa by'urugwaruka ruriko ruragwanya ubushomeri rubicishije mu kwiyungunganya bagahamagarira n'urundi gwaruka kubafatira kwa karorero mu ntara ya Gitega Raisa Liliane ina mahoro ijwi rya Amerika
yarakoze mugenzi wacu Raisa kuri iyo nkuru yaduteguriye nongere ngaruke ku mutumire wacu Innocent Nshimirimana kaze kandi mu kiganiro muri sanga tubwire Innocent uri umunyeshuri wari warangije kaminuza be n'abagenzi bawe nkuko tuvyumvise mu nkuru mutangura kwiyumvira ingene mwoshira ibyumviro byanyu mu ngiro tubwire nyine ingene byagiye biragenda muri make nk'ababumva bagenzi bawe nabo nyine bari muri ico kibanza ingene bo bitangura
ego murakoze cyane muri make ibyumugambi twebwe bya tubishikeko bishobora no kuva mu byumviro tujye mu ngiro kuko nayo ni intambwe ikomeye kuva mu byumviro tujya mu ngiro bwa mbere tuzo bwa mbere nawe twarumva ko umengo tumera nkaba tukagira ubwoba bwo kungene ibintu byose bizaba bigenda ko zaba duhomba cyangwa zaba duhura n'ingorane zaobere cyangwa iz'ibiciro biduga ariko twarameze amagabo turavuga duti reka ko tubona ingene umugambi twawuteguye turawandika hama twaduti turabona ngene bizokunguka haba bitoho amwe atacyo hinduka bizokungukaya hama turangujaya tuzoronkaya turabiharura turara kumengo inyungu iriyo hama kujya mu ngiro rero niko kukorere twazaturarondera ukungene tushakora ku mutahe dufatiye ukuntu abantu sanga bazigoye kungene bagashaka kwitura bakagura umutahe ukagurana ukagusigura umugambi ku muntu uzi ko yafite amahera ariko akanka akagira ubwoba nabwo kubwira ngo yaguhe ugerageza kumureka ko mutazohomba muzokunguka ariko akumva umengo ntaranyigwa n'ukumengo yo guha amahera ariko buke niho turi bwa mbere twari abantu umunani ariko bwa mu mpera hageze ko dushobora guhura abantu batatu bavuga ko dufise bamaze kuba babasobanura uriho icyizigiro cyo kubaha amahera bafatiye kukungene babasiguriye umugambi bafise ingene wokunguka n'ingene wogugwa kuko abantu batubwiye ati none wowe uzokora iki kizosohoka gute waramaze kubitegura gerageza kumwiriza uti jewe kiyinye naravyize vy'amasabuni tuzoranguruka ku isoko bidahindutse tugurishe uku inyungu izobiri amafaranga wompa ntazohomba ndabona yuko amafaranga azobakingiwe bukebuke rero bamwe bakakumviriza n'abakibaza ngo uba uwo bumengo ugomba kukubiba canke ukumengo icyizere cy'ikintu cyane rwose mugabo bukebuke twasanze rero hariho abamwe bumva bakatahura yuko mwino minsi umuntu ubwiye umugambi kumva ko umugambi mushashi kandi udasanzweho nyine igitega tukivuga ubwiye umugambi uzokora hehe nzokora igitega yabona ko igitega ari umuji wagutse kandi abantu bo bashobora kuba bakoresha amasabuni menshi bakabona ko umengo n'ibintu bishoboka mu byumviro kandi no mu ngiro bishoboka
wavuze ikintu gihambaye cerekeye ukwandika umugambi inosa turaganira n'urwaruka rwinshi cyane ariko kenshi ugasanga ikintu cyiswe kwandika umugambi benshi ntibacijukira cyane uwo tubwira cyangwa ugasigurira bagenzawe uruhara ukwandika umugambi wanyu mukawushikiriza abatari bake byagize mu kugira ngo munaronke n'uwo mutahe cyangwa ngo munatangure mubone yuko mushobora kuronka inyungu mu byo muri ko murakora kwandika umugambi bifite uruhe ruhara
murakoze cyane kwandika umugambi ni kintu gikomeye cyane kandi ni intambwe ya mbere ikomeye kandi ituma ugira inkomezi zo kugira ivyizigiro bwa mbere umugambi uwufise mu mutwe utawufise wandike bikure mu mutwe ubishire ku rupapuro hama kugira ngo ubikure ku rupapuro ubijyana kubibwira undi muntu ni ukuvuga yuko ufatira umwanya kandi uko bikura mu mutwe ubishire ku rupapuro ni kubona amakosa wokuramo uko rero ubikura ku rupapuro ubisigura umuntu niko naho nyine ubona muri wa mugambi wawe ibyo ibindi byo kongerwamo ni ukuvuga ni kwigisha ni ukuvuga nasanze kwandika umugambi uriyigisha kandi icyo utatahura uri kurandika ucuronka umwanya wo kukirondera ukajya ku isoko ukajya kuraba ahantu icyo kintu cyosohokera ukagerageza ukiga aho uherereye n'ukungene icyo kintu kizosohoka ni ukuvuga ko umaze kwandika uba ufise intambwe cyane rwose kubera utugugumamwo nk'ikintu kiba nk'indoto
murakoze cyane Inosa hama rero tubwire muri make ingene guhingura isabuni bigenda kuva kujya kugura ibijya muri iyo sabuni sigurira abatwumva nyine isabuni ikogwa gute hajya mwiki
muri rusange murakoze isabuni kugira ngo tubikore si ibintu bihanitse cyane ariko ni ibintu bisaba gusa bisaba kwitonda ubwa mbere turatuma ko amavuta bita imise amavuta nayo ava mu rumonge bayakura batoye amamesa hariho imise baca basuya bagakura amavuta y'imise niyo tuzana dushikanye ngaha duca tugura aside ngira mu gifaransa barayita na OH tumaze kuyishikana
iyo aside yo muyigurira hehe
tuyikura Bujumbura ubwayo ko tumaze kubishikana byose duca dusigara tutangura gukora mu gukora naho turafata iyo aside tukayinika mu mazi hama tukazana urupimo rubijejwe ari urupimo ipimiri cya aside kugira ngo tuyikuberane n'ifu kugira tuyishyire mu mazi dushobore
ushama amazi aregeye turafite urupimo dupimisha tweje gupima kubera icyo gihe igishushe icyo tugumije ko nyene tukabanza tukareka ikabanza igahora turindiri iminsi ishika kuri ine nyuma y'iminsi ine aside imaze kuvangana n'amazi neza kandi bayamaze guhora bicarere tuzana ya mavuta y'imise tukayashira mu ngunguru nk'imashini kubera turazunguriza intoki imeze nk'imashini icanga yuca rero dufata amavuta y'imise tugasuka muiyo ngunguru zagucangiramo tama tukatuzana n'iyo aside iri mu mazi tuvye mu mazi maze iminsi ine tugatuvanga tuvangira muiyo ngunguru tuvanga rero tudusangisha n'icyo cyuma nyine dusangisha
ica byuma
rero kugeraho tuba tumaze gufite isabuni uretse ko cyatwongeramo utundi tuntu tutuma isabuni igira amabara ngira murabona ko isabuni ifite amabara turashyiramo utuntu dutuma isabuni ikigira n'amabara tuko turakora nyine mu kuvanga tureze kuvanga turavanga umwanya nk'iminota nka 15 cyangwa 10 tureze kuvanga uca ibyo tuvanze tubisuka mu iforoma novuga ko ari nk'isandugu isandugu kugira ngo kigire iforome y'ikintu cy'ikintu kiri hamwe cy'ikibuye gishobora gusukika tumaze gushyira mu iforoma nyuma y'amasaha 28 tutasanga abaye urubuye rwateranye tuzaza kurukata rero turatisobora dukatisha imigozi tukarucagagura amahama rero aho wonye bigirije ku isoko tukatudu dushyira ku isoko
none ivyo vyose
niba ari isabuni isanzwe iyo sabuni rero ari isabuni ya bre nayo isabuni ya bre icyo twongeramwo gisumbiriza izindi ibindi turashyiramwo inuzenya korora tukwita nirangi nirangi rya bre iryo rangi rifise akamaro kanini cyane kuko riratuma isabuni itagata kandi iramba kuko twabigenduje iryo rangi tumaze kurishyiramwo mu kuvanga imisabuni dutoye usanga kandi inaremereye gusumba iyo yindi itagiyemo irangi ni ukuvuga ko usanga ifise ikintu cyongereho kininiya
ibyo byose none kuyihingura bisaba abantu nka bangahe mukorana muri bangahe muri uwo mugambi wanyu
n'uwo mugambi turi batatu mugabo kenshi turakunda kubikora ku muzama aba hafi yacu akaza kudufasha iyo akaza gatubanye kenshi
urakoze cyane Inosa kino ni ikiganiro nk'uko bizi giha ijambo abanyanyi biradijwe rya Amerika atubwiye ko ucyumviriza reka tubahe nabo nyina kanya bababaze ibibazo bongere bashikirize n'ivyumviro duhere kuri Daniel turi kumwe
ego mwiriwe
amahoro neza
amahoro
Daniel kibazo cyangwa icyumviro masegonda make
ego ni kibazo na nyuma n'inkererano nagomba nibarize umutumire babuze babuze ntambamye bahuye nazo nabitanye n'amatagisi batozwa na Gabriele none nko ku bantu dusanzwe dufise imigambi twarayanditse cyane ndetse n'abandi bayifite mu mutwe kugira ngo izo ntambamye zizohure nazo za Gabriele zande hari ahantu barababwira ati mutegereza gucana naha kugira ngo mwiyandikishe muzotangure uwo mugambi wanyu imeze neza hanyuma mu bisanzwe muce muraba mumenya neza n'ingene mwoshyira muri iyo migambi mukamenya ati tuzokunguka ibi twarishe cyangwa tutararihe icyo ni ikibazo cya mbere ikindi nacyo nagira ndamwibarize ikibazo kijyanye n'ibyo byo gukora amasabune none ko yabuze ngo kubakora mu mise hakaba hariho n'ayandi mavuta n'izindi sabune bakora mu mavuta asanzwe zozo bazikora gute ko umengo hariho izo nigeze kuba mbona avuga ko bazikora mu mavuta y'amamesa asanzwe hanyuma no no batera intege kuri ico cyumviro n'ukuri arabuze neza arabuze neza yuko umugambi ari kuwandika umuntu akabushyira ku papura nyuma akabona ibikenewe n'ibicaraza mu nyuma akaguma witwararika n'ukuri rwo ku bantu babashomeri na desandwe sandwe ndi muri uwo mugwi aratanze cyumviro cyiza mbere ni nakarokeza ahubwo na leta yogira icifashije igafasha abantu imigambi mito mito kuko baba bariko barayifasha bati ntibayigore ku bijyanye no gusaba akazi nibazo yuko nibatera imbere bazotanga ubuzi nabo nyene ku bandi bashomeri murakoze
murakoze cyane Daniela dushishikare tubaze na Pascal turi kumwe duzi ijwi Pascal Mwerewe neza Pascal turaca fisi kibazo cyo kukumva neza duzi ijwi wegere kuri telefone yawe neza duge ku ijambo
ama
ego
ama den haje gukoje abahungu ndi ngiri mugambi we
Pascal ndumva harimo ikibazo muri telefone yawe Pascal reka twongere tukugarure ku murongo mu kanya gato tubandanye tubandanye twakire Désiré Désiré uratwumva
yego ndabumva
mhm
yego ndamukiza abatumire
arakumva ni no sanshimira imana
ama nari nakabazo n'intererano nukuvuga ko nagomba ndamubaze iyo izo sabune zoba ari izimota cyangwa zitamota zizokora gute ama intererano nayo nashaka kubakeza ko uwo mugambi batoye Prema uratomoye babandanye bitura leta kugira ngo ibafashe nayo kugira icyo ikoze kugira uwo mugambi utere imbere kugirango bahakaze n'abandi murakoze
murakoze cyane Désiré Innocent tusubire ku kibazo cya Daniel Gihambaye twumvise no mu nkuru ko hari inzitizi zerekeye amakori menshi musabwa dusigurire ko cyo kibazo cyifashe ibyo musabwa muri make
ego murakoze kiri kibazo cyere cyo cya mbere muri rusangi amakori musabwa usanga kenshi amakori ajanye na Obere kwera niyo itoza kucyo twita ibice ubu unye baraje kuduharurira kungene tuza turariha ama turabategurira uko yuko natwe tutaragera kukumenya natwe nyine twunguka kugira ngo dushobore guharura natwe nyine tworiha ariko umugabo atubwira ati turaba umutayi musanganyo ama twera duharura haramaze kuba kubera nko kutumvikana mugabo kubera yuko twubaha farabemereye turabereka amafaranga duko mutahe dufishe amature tumutahe nabo bace babona ingene bace bakuramwo bace bavuga ati uri mu bantu bariha amafaranga ikoranga nuko nirubwa yuko twebwe ibyo twari twiyumvira cyangwa twosaba nuko muri rusange Obere Prema ikana n'andi matagisi umuntu agitangura kubera ivyo aba yaharuye kubapuro imwe nazunguka atabarabishira mu ngiro naho atabarabitora naho ngo abitore kugira ngo nawe tubice mu byangiro ko ubanza akamurinda naho akabanza agatora inyungu ya yiyumvire kuba puro ko nayo yo itora nawe agasanga arayifite mu mafaranga rero muri rusangi baratinduka cyane gutoza amakori rero sawa ko Prema yaba ababangira bibaye cyane gose kubera byo tuma nawe umenya yutanga ukamenya nawe izo sigarana kuko uwo bumaze kumenyera ubundi usanga uzuri kurariha utaramenya neza na neza uzurumuka kukwezi azwi kubera umaze gukora nk'amezi atatu ane atanu umaze kubona ingene inyungu inganda ingene inyungu igenda irahindagurika uravuga uti andashobora kurihaya nkasigaranaya nkabandanya ubwo umaze kuba amezi abiri inyungu irashobora guhinduka ukwezi ukundi ikadose ikamanuka mugabo obere yurumva idutse nkuburamenye nawe inyene uhagarara ko ugende uhagarara kuri ku isoko muri rusangi no papa ni ntambamye no papa ni ntambamye kubera umurasaba ramenyera ubuzima ubwo gafete bivyo bintu bagiyemo
none ko ku isabu nimwe inosa ugereranyije umaze guharura isabu nimwe canke karato imwe y'amasabuni musanga muhirihira ko amakori nkangahe inyungu ibari nkangahe
ntibaduharuriye uko twe ko baduharuriye twaberetse chiffre d'affaires bo icyo bita chiffre d'affaires amafaranga dufite nyine mutaye dufite nyine twatanguje ngene ngana batweretse mutaye cyavuga ati ku mutaye mu Philippe muzori haya ntibatubaje tumunguka gute mu musohora zimwe na gute ibibazo byose n'abandi batubaje gusa amafaranga umutaye dufite nta kindi bobo bashatereka yuko bice bijana n'amafaranga bice bijana bagereje aho gusa.
Daniel yongera abaza ikibazo cerekeye amasabuni akoreshwa akogwa mu mamesa yoyo nayo nyene murayakora murayazi
yego turayazi ko biri mu buhenga nyene mugabo uravye amasabuni ava mu mamesa usanga muri rusange usanga umera kuhomba kubera uko amasabuni mu mamesa bigusaba yuko ubanza gucanira amavuta akamera nk'ikambiri uravye rero kandi gucanira amamesa akaba nk'ikambiri umwanya inkwi babigutwaye usanga ungana usanga usumba nuko wotuma ugura aya mavuta y'imito yoyo utere ukoresha ibyo nyene usanga rero biravye usanga amavuta y'amamesa muri rusange niyo siyo akoresha cane mugabo amavuta y'imito niyo muri rusange abigenewe cane kubera yoyo asanzwe asakindi kintu yakorera.
Desire yabaje ikibazo cerekeye niba amasabuni ya nyamota canke atamota ikibazo cerekeye leta ingene yobafasha mwamaze gucishura ariko amasabuni yanyu arafise akamoto
isabuni dukora nizimota mugabo mu minsi turiyumvira ko turatari ku ntango turashakeneye bimwe byo dusegura uburyo kugira ngo dushe kwihangira kwihangiro dufise tukora isabuni dukora nk'izimota ubu mugabo turifuza cyane gukora isabuni zimota kubera uko yavuze isabuni dukora ya bure hamwe hari akuma gatatu tubura kugira ngo tujye dukora pudre ikiba omo ni ukuvuga yuko mu ihangiro dufise ifuza gukora isabuni zimota hamwe no kurondera akuma gashobora kudufasha iya bure tukongera utuntu dukeya gusa igakiba omo ku buryo natwe tuzo biba nk'ibintu byo tumubantu
bashore cyane. Katubandanye ku murongo twakira abandi ahatunga Imana uratwumva
ndarumva.
Kibazo cyangwa cyumviro
mu cyumviro cyo gutera intege abo banyeshuri bagize amashuri tubyihweje tukabibona ubu mu Burundi abanyeshuri bagize amashuri ni benshi kandi barakeneye ubuzi kwiratse uwo mugambi bafashe wo gutegura uwo mugambi wo gutegura inyungu ya gukora amasabune ni byiza kabisa leta ibafata mu mugongo bakubarisha amasabisi menshi uko bataramenyera bamaze kumenyera bakabona inzira bakabona ko bamaze gukora akazi kaboneka gutanga amasabisi kuko igihugu cyose kibisaba amasabisi. Makuru yanjye yara.
Urakoze cyane yatunga Imana. Reka dushishikare twakire Patrick. Patrick uratwumva?
Ego ndabumva.
Kibazo?
Bwa mbere mbanje gushimira abo banyeshuri bahageze bari batunga bahageze amashuri ubuntu bashoboye kwiyungunganya bahagira ibyiyumviro byiza hanyuma bagatangura kwihangira imirimo hakuguma bazeye inzi. Icya kabiri je nashaka kubabaza tuti ko basanzwe ni ukuvuga umugambi barawuteguye barabona ingene uzokunguka none ibyo bafite mu nyandiko by'ukuri bo baba basanze ku rubuga canke kuri tele ari byo canke hoba harabaye impinduka bariko bararaba ahantu bakorera barashobora gukora ama produit ihuye n'abantu bakeneye ampete bakenera gukoresha amasabuni barashobora kubasatisfied. Ikiri nazo nashaka kongera kubabaza tuti boba bashobora kubona bunguka gute bariko bararaba ibyo bakora ko byo babyunguka neza canke umugambi wa gutariranta. Ego murakoze.
Murakoze cyane Patrick, ibibazo byiza. Katubandanye twakire na Ndikumana. Ndikumana uratwumva?
Ndabumva.
Shishikara.
Jenaka nangura shimira abo bantu biyumva mu mugambi. Kibazo nagomba kubabaza. Kuba mugambi wabo babona utera imbere. Ongera nkababaza. Umutaye baba baratanguje ukuntu wo bungana kuko ukwaruka kwinshi ubu.
Murakoze cyane Ndikumana. Innocent Patrick na Ndikumana basa n'ababajije bimwe ibijyanye n'ukuntu ibikorwa byanyu uriko biragenda, umutahe muronka, mubona muri ko murunguka muri aka kanya, mwunguka gute?
Yego murakoze. Muri rusange igihe yabajije bwa mbere ati ibyo inyungu twabona siko turandika umugambi iyo bariyo turonka ubundi hari ibintu bimwe bigenda birahinduka bivanye n'ukuntu ibihe bihinduka. Gusa icyo twari twaranditse tukabona gihuye ni iki cy'uko twavuga duti turabona abakiriya b'isabuni ntibazobura. Icyonyi turabona yuko cyari mu byo twanditse cyagiye mu ngiro. Ikindi cy'ukuntu inyungu nayo turabona uri kurandika urabona inyungu mugabo uri kuri tele naho hari ibintu mwe bijya biracamwo habaho utuntu twagisida urashobora kuba uri kurakora imbere akaba uguhomba mugikora hama hanze naho muriko uko muri amategeko kugura ku isoko dufate imise cyangwa ati iyo kode dukoresha aside ukaza wumva hagiye kujyana hagiye ibiciro bigahindagurika niho inyungu kenshi ica idahura n'ibihe mwabitumayitezemo bwa mbere mugabo byose kubera impanuka ntizibura bitanga umugambi tugerageza guhura nabyo nibyo nyine tugerageza guhura nabyo tukaraba ukungene kimwe cyose ko kige uko turiho kirahindagurika tukaraba ukungene tukigenza tukagerageza kujyanisha n'ibihe uko ibintu biri kurahinduka bwa mbere twakubita abari niniya cyane ariko bimaze guhinduka cyane twaragabanije isabuni yamera nk'ipungutse ariko abakiriye bavuga cyane za mwe babo mbona twabasigura yuko bivana n'ibiciro biduka cyane n'ibyo nyine by'ikoro bice bita kudutoza muri rusange usanga bipakiye ngaho nyine.
Ugerageje kuraba icyo Patrick yari yabajije kandi cerekeye byose bigenze neza mushoboye kuronka ibyo mukeneye byose abakiriya murashobora yakoresheje ijambo ry'igifaransa kuba satisfeza gutanga amasabune akwiye ku bantu muri ako karere ko muvuze yuko abakiriya bama baboneka muri batatu mwenyine ntibizogera ahantu ho musabwa amasabune menshi muri batatu bidakunda.
Gose abakiriye ntibashobora kuronka isabune baha kubera isabune ni ikintu abantu bakoresha cyane gose biraza yuko nyinshi cyane gose ziva ari byo bakora i Bujumbura n'ahandi henshi tumwe izo dutanga n'igiteganyo va kwa turi umujyi munini nya ntitoronka isabune dushobora kubaha abo natwe uko dukora uko umutahe uduga niko tuba turarenza ko kubera tuguma turi dufite ikibazo cy'umutahe uri munsi ayo ubundi bwobwo abakirebo bobo
ntibabuze
cyane gose ntonge tuba.
Ndikumana yabajije umutahe mwatanguje wangana gute?
Twatanguje bwa mbere tugitangura wo umutahe twifuza n'abatwaro twatanguje amafaranga angana n'ibihumbi 180.
Urakoze cyane. None muri iki gihe isabuni mugurisha nkangahe mugereranyije n'izindi zigugwa ku isoko? Nibe imwe ni igiciro kimwe?
Oya, twebwe kubera twikorera kandi tukaba dukorera ahantu abantu benshi baca turagabanya ibeyi ntidushobora gucuruza cyo kimwe n'umuntu n'umuntu aziranguye azikura ahandi kenshi usanga tubaha kubeyi yo kurangura ushobora kuva kuri zitandatu kenshi tubabwira ati kuva kuri zitandatu tugwa kubeyi yo kurangura ugasanga abantu rero baciye bakunda kugura zitandatu kugura zitandatu basanga babimenyereye muri rusange n'ibyo basanga n'ibyo bamenyereye kubera bashobora kumenya ngo baguze kubeyi nziza
ni byiza cyane reka tubandanye ku murongo twakira abandi Benjamin turi kumwe
Hello?
Oui, Benjamin, uratwumva?
Ndamwumva nagomba nterere. Uwo mutumire bakora amasabune. Nagomba ndamwihariza, none ko ibiciro by'isabune biguma biduga buri umwanya, none bazabikorera ryari, cyane baguhitira hamwe kugira ngo isabune tuzironke zitagumye ziduga ibiciro imizi yose. Mutsi none bokora iki yaho boraba yuko na kandi bakaraba bakareka kujya barazigabanya kubera nubwo bavuga ziguze yego ziraguze mugani baguma bazigabanya umwanya ari wose urabye nk'isabuni y'amajana abiri bateye ubwoba umenga nine ijana ya kera iyo dusigurira gute yuko none muri iyo minsi tworonka agasabuni natwe tukagasiba mesura
murakoze Benjamin inosa amasabuni agenda agabanuka ubunini bwazo ibibeyi ziguma ziduga
ego ntawo bihakana basikweri ibeyi amasabuni apete ibintu biva ibyo bikorwa mu masabuni nk'iyo ntuzenya bayikora hanze ubu yaduze ko amafaranga ashaka ibihumbi icumi urumva nawe uri umuntu washyize mutahe mu bintu byawe wumvise ikintu cyari ibihumbi icumi umuvuko urumva ko ntushobora kumenya ngo ukora uwa wagukiwe ushobora kumenya ngo umutahe wawe ugira uhereyo niko kuko usanga umuntu yagize iyo ntuzenya iyo sisiteme yafatiye politiki kugira ngo agabanye kugira ngo arebe ko umutahe wewe utoherayo ariko nibyo bakiriye ntiyaryohera mugabo naho ababaye natwe tuba twa aba habaye ibindi bibazo bitandukanye kubera waraba umusore wawe kugira ngo uhetse yo tuvuge uti reka bakiriye ngenda nanze ko banaje banzembye reka ngerageze nge kubakiriye reka bakiriye yuko hari cyahindutse
nyirumvikana katubandanye twakire Gerard mwiriwe neza Gerard
mwiriwe murakomeye ku kijya Amerika
turaho turashima namwe
yego turashimaga cyane ni ukuri ndashaka kubasaba gato ya mumbwire kimwe mwari ko nari okipe n'utiro tumwe sinayitahuye neza
Gerard tuko turaganira ku ngene ugwaruka gwo kwiyungunganya hari ha ugwaruka igitega ruri ko rurahingura amasabuni gwatanguye mu mugambi nyuma yo guheza kaminuza
okay kedo na tyumvise nabi somi bari ko bavuga yuko bari bahejeje amashuri ya kaminuza mbere yuko bagize iyo proje ama rero après ces études ces notions qu'ils ont prises à l'école rero atashaka ko babishyira abona ibyo bumenyi barose muri za kaminuza kugira ngo bakore isishimwe iyo masabune na byumvise ko ari babinyuza genocide yo mu mashuri ya kaminuza mbere y'Univerisite y'u Burundi rero hanze ati kandi bahaye courage kuko uri kwaraba aujourd'hui ko hakazi si byoroshye rero benshi rero muri bo usanga bagira kereke nosiyo barose mu mashuri rero muri ubwo buryo batambuze izo nosiyo barose usanga ko hakazi iyo benshi atayigera ko leta yubaha akazi ne aujourd'hui ce n'est pas le cas donc j'ai dit si on termine l'université mais ukashira akazi cyangwa ukaronka uturi tuntu ukora po ukashira udufaranga mais aujourd'hui ce n'est pas le cas rero nkamanda bashimiye cyane kandi nshaka kubabaza ikibazo kimwe ahantu baravuze yuko umutahe batanguze nawe nyene wari umutahe utari munini cyane nkaba kubabaza ko nta bantu babatera inkunga kugira ngo ibyo bintu bakora babona yuko nabumvise yuko na clientele de l'entourage yaciye ibitaho cyane kubera iki kubera
amasabune bameze neza
benshi barabishimye kuko hari basaba abantu bagiye clientele nyinshi abantu basaba kunda iyo nuziye abasabune bakora rero nkashaka kubatira kuko nabo nyine boterazi imbere kuko uri kwaraba ibintu bicabikorana cyane bicabikorana cyane kuko uri kwaraba kuko bicabikorana ukumye kuri rya kora atake no kuri kuraherezi n'abaje
gukora nchika ku ntego Gerard allo
ego
Gerard reka duhakanye nabandi urakoze cyane ku ntererano no kubatera intege tubandanye twakire Shabani mbere yo kuja kumutumire. Shabani uratwumva?
Ego ndawumva. Nagerageje kumva mbonye ibyo mwatwandikiye ongera nkumviriza no ku iradiyo. Numvise ko bari mu bintu byo gukora amasabune kandi ndumva ko Brema ateye imbere, usibye ko haruguru jyewe iyo ndi muri Muyinga usanga amasabune ibiciro rwose byaraduze rwose nkuko Benjamin yabivuze. Igiciro nk'ubu iyo ugiye mu isoko kera isabune ya turuwasa ubu ni usanga ari ya 450, urumva nk'ibyo usanga ari ibintu bigoye. Kandi numva umengo ibintu by'amasabune biri ibiciro numva umengo bigabanuka bivaye niyo ntizenya ubwo rwaruka rwishyukiye gukora umugambi ujyanye no gufabirika amasabune.
Yasiguye ibibazo byinshi bitandukanye bacamwe bibatuma baduza icyo giciro cyangwa kugabanya ubunini bw'amasabune.
Ngo jye mbona umengo wagerageza nyine ibiharuro bakabikora hamwe usanga nyine bigashyika bikaba muhendure, kandi kugira ngo dushobore kuza turatuma atangorane tugerageje kuraba nk'ubu ubukene mu bisanzwe ubu burahari rwose. Abisaba rero nk'umukene ashobore gusuma bimworoheye, atume n'ibindi byose turete isabune burya isabune igerageje kuduga atebwe abanyeshuri usanga arimwo biratugora nko kumesura abazeti usanga rwose bamwe baratumerera nabi.
Urakoze cyane Shabani. Gerard na Shabani bashikirije ibibazo bitandukanye n'intererano zitandukanye. Kimwe mu byo Gerard yari yavuze nizijanye n'izindi nyigisho kumbure zishobora kuba zoroshe gushyira mu ngiro bagenzi banyu bo kwiga bavuye muri kaminuza gushyira mu ngiro, ni nk'izihe wihweje bimwe mu byo mwize muri kaminuza abandi bashobora gushyira mu ngiro nk'uko mwagize isabune?
Ego murakoze. Nibaza yuko muri kaminuza hari ibyigwa byinshi, kandi ibyo byigwa umunyeshuri ashobora kubikurikirana hamaka akabikuramwo icyo yokora ni byinshi. Nibaza yuko hariho imigambi myinshi abajene benshi jyewe twaradushomereye hamwe cyangwa twaza twigana barafise ibintu byinshi babonye mu ishuri. Nibaza yuko nk'aho wonye aho mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi hariho amaproje menshi ushobora kwandika ugakora, natwe tuba dufite amaproje menshi nk'akarorero nk'abandi bokora ibi byo kurima ibiginu, ibi byo gukora amaproduwi byo gutransporo byo guhingura ibiribwa byimbuwe navuga n'akagohe nk'akagohe nko ku bantu bataragira ako biyungunganye. Murabe kungene amatomati igihe cyayo aboneka cyane akagwira, nibaza yuko hogira abajene bajya hano bakaciga ko aba bakiga ukungene bishobora gukogwa. Ntize turabona ibivuye mu Rwanda hehe bije mu Burundi kandi tubirima, ibyo wonye bakwiye kubyumvira ko bagati twimvire kino kintu natwe tuzaka tubikora. Kwiyumvira ibyo byose byo kurima ibidini na byinyere n'ibintu abantu bakunda kandi bifite akamaro kanini, n'ibintu nyine by'imbugwa mu Burundi bitubana byinshi mugabo ugasanga ito turabyumvira ko ngo tubyandike ama bishuru bije mu mutwe tubirige ko tubirondere ko ubumenyi bwe bumwe ama bishobore ku ngo dushobore kuba twumushyira mu ngiro.
Nivyo cyane ino sa cyuvuze ni ikintu gihambaye kuko turumva cyane kandi turaronka amakuru menshi y'ivyamwa bigenda birapfa kuko bitakoze canke bitaronsa babigurisha canke babihingura. Ni cyumviro ciza cyane abandi bajene botangura kwiyumvira ko bakabikorera ko tubandanye ku murongo twakire. Ndabwiwe ku murongo yuko dufise witwa Pascal ari Nyarugusu. Pascal uri mu nkambi Nyarugusu? Mu nkambi bigenda gute mwo kuyungunganya mute canke rafise icyo terera uno munsi?
Hano mu nkambi wacu ibintu
Dozi jwi Pascal.
Bigatuma ikintu bigaragara ko
hari intererano canke cyumviro ufite ushikiriza kuri bagenza bawe bariko barakora umugambi uko uguhingura amasabune n'ukuyagurisha ubyumva gute
ego abo ibyambere n'abere ndabashimikira cyane kuko iyo mihara saga kawe n'ibyo yasinziranye ako kuri bane usanga agatawe ka ngoye biragenze ko
urakoze cyane gose Pascal ngaho mu nkambi impunzi inyarugusu muri Tanzania. Tubandanye ku murongo twakire Samuel wiriwe
uyu mwiwe neza
urakomeye
yego turashima umukama
ni byiza kibazo cyangwa cyumviye
bo ubgambe ndabanje gukeza abo abene wacu bo gwaruka bashobye kwiyumvira uwo mugambi ni mwiza cyane ndabashigikiye bo hanyuma harakabazo kamwe ngomba kubabaza mbega ko biyumviye kugira uwo mugambi ego nivyo twabyumvise ariko simbiye ku radio bunyere sinumvise abahere nashaka kwaza niba bo abararonse umuntu abaha amafaranga cyangwa se uburyo cyangwa icyo twakwita financement icyo ni ikibazo cya mbere kubera ko ikintu nanjye ndumwe mu rwaruka nkungu kandi uri ngaha nyine nigeze kugira poshe y'ibyo by'amasabune ndabyoruganiza neza hamugira ngo nze gusaba uburyo narijya ko egome birasaba uburyo bwinshi kuko nari nabyize ahantu ariko noneho sinaheze ndonka bafata mu mugongo nashamba zabona bo yuko wabaronse wafata mu mugongo hayo makumbure batubwiye n'ukuntu wabigenza twaze bikunde cyo kuri twingunganya kuko umuntu yigira ku wundi nuko murakoze
murakoze cyane Samuel tubandanye twakire Clement uratwumva
ndabumvira gatanu kuri gatanu
byiza cyane
ego hanyuma nari ifite intererano nshaka guterera hamwe n'akabazo ego ubwa mbere mbanje kuramutsa uwo mutumire ndanamushimira kuko umugambi mwiza yiyumviriye kuko abanyagitega turashoboye gukubamvise guhera na mbere hose ko bamye bagerageza mu bintu by'ubushakashatsi warumvise ko n'abagerageje gukora indege igitega burya n'ibintu bihambaye cyane rwose
ego
hanyuma nashaka ndamubaze none ko biyumviriye bagatanguza uwo mugambi niba koko ari bo bonyine atawafashe mu mugongo hari ukuntu baba ariko bariyumvira yuko hari nk'umuntu ruzigo kwiyunga nabo akagira ibyo bamusaba kugira bafadikanye yoba yarabuze na kumwe natangura ego cyari cyo kibazo na efise shaka kumubaza murakoze
cyane Clement Innocent no. Kibazo cha Clement cyumviro cha Samuel kandi nicerekeye uburyo mwaronse ngene mwaronse wasiguye ko umuryango wagufashije gato haramashira hamwe na Gerard yigeze kukibaza ko gato canke abandi bantu mushobora kwifatanya nabo canke amashira hamwe yogerageza kubafasha kongera ku mutahe wanyu sobanira batwumva gato ibijyanye n'umutahe n'ingene bashobora kurondera canke bashobora kugerageza kuronka kugira ngo batangure
ego murakoze cyaje navaho gushikira munsi nta muntu yovuga ati mushira hamwe canke ede twa twararose canke tuba dufite umuhango wayo uruvuga yuko abafaranga twa dufite uno munsi nuko nyene navuze n'abasigaye bwa mbere navuze nti nuko nyine cyumviro wasanga umengo cyo kirakubiramwo ugisigurira umuntu wose waza kuba yafite amafaranga n'abantu bose bashobora kuvugisha abantu bishobora kuba usanga mupfa ku mutungo umwe cyangwa mupfa ava mu muryango mugabo ataka iwanyu ni icyo cyumviro nyine muhuye pati ntendera mu kanya wabwira ati jesu se kandi nukora mugabo namuze amahera kandi ugeza ku gusubira ukungene kuba kunga n'ingene mutaye utohomba ariko ubundi bwobwo ibyo wongera turabyumva abantu tumva ngo bafashe mu mugongo mashyirahamwe runaka cyangwa abandi bagira neza
nta muntu umwe kweri twaroshye yodushobora umugongo uretse ukonye twagenda turavuga ibyo umuntu anegenda aravuga ibyumviro kwabonye wese ibaza ko uzatuca amahera mugabo ibaza ko kwatumba vuka ko cyane umuryango ubundi turacyakeneye abantu boza tugafashanya ntitugaye kubera turi nubwo turi ishyirahamwe kandi twituza gutera imbere ko iyo migambi yose dukeneye twokora amwe tubona nk'abandi bazana imitahe cyangwa badushyigikira tuba dufite ayandi maproje kubera uko wandika amaproje iyi ni imwe muzo twatoye twushyira mu ngiro uno munsi mbwaho ubundi turafise ibyo twatanguye tukiri kure ku ntango mbwaho tutaragera aho tuvuga duti tubivuga yuko tutabikora kuko iyo ukiri kure naho ngera kuvuga urahabura mugabo mwakoze tuba twaranditse mpapuro turi bya maproje nk'atanu ku buryo uwabajije ati kuzamwo ni byiza cyane kubera ntidukora iki gusa tuba twongera akandi kugira ngo dushyire mu ngiro izindi kandi no kugira ngo dukore ibinyene dushobore guha abakiriye ibyo boba badusaba dushobore kuronka n'iburi buri guha abakiriye n'ikarace n'ahantu hatwegereye mu cyungararo kandi ibyo dutera intege n'aboza bakadufata mu mugongo kubera turakeneye natwe abadufata mu mugongo tukagira ngo dushobore gushyika imbere
tubetse ko muri kumwumviriza radiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi uno munsi wa mungu tuganira ku bibazo byerekeye urwaruka turiko turihweza uburyo bwo kwiyungunganya turi kumwe n'umwe mu rwaruka heje kurangiza amashuri ibe na bagenzi we batanguye umugambi wo guhingura amasabune no kuyagurisha mu ntara ya Gitega mu Burundi tukatuko turakira n'abanywanyi bishwe rya Amerika bafite ibibazo n'ivyumviro tubandanye ku murongo twakire Anise uratwumva
ndabumva
cishikara kibazo cyangwa cyumviye
cyemera nare mwisanzwe agomba manda shimire aho radio cyo bakora mu gufasha igihugu cyacu cy'u Burundi ama be mu Burundi tafite ingorane cyane cyane ko usanga basize amakaminuza batuzi yuko ari abahinga abasheshe ugasanga hariho ubuzigu bwinshi badakora nk'akarero nk'ubu iyaba umuntu yahejeje kaminuza abakwiye kuja hariya ku mutumba barondeye umunoteri agricole akaba ari we aje gufatisa kugira ngo umutumba wose urime neza urime kijyambere kugira ngo abantu bose babibona bamenye ati aha hantu harakuri umutumba haravukaho umuhinga mu by'uburimyi ariko icyo usanga bari konsantre mu bisagara hari naho ugasanga abantu bize biriya bintu by'amasiyansi nka bya afurika ugasanga bahanze amaso rero twibagira yuko mu bisanzwe umutahe wa mbere ari ubwenge butunze neza hamwe ikindi nacyo nagomba mbaze umutumire turabona yuko bagize umugambi tomoye mwiza nagomba namubaze akarusho abanyagitega n'abanyamuyinga n'abanyengozi bariya bantu bo muri ziriya ntara bungutse kubera ihinguriro ryaje ryabegereye ikindi nacyo nabaza nk'imbega iyo sabune nyamba mutarayita izina muzoyita izina iriye kugira ngo tumenye yuko umuntu ari karakaraba cyangwa ari karoza ibyombo abyumvise isabune y'inyagitega
kimvishije cyane reka duha akanya abandi Yanise mwashikirije ibyumviro n'ibibazo byiza reka duha akanya na Fidel uratwumva
yego ndagize mwiriwe
niyo neza
mwiriwe bo ubwa mbere naje mbanje gushima aho kigora abantu bagize mu kuyungunganya kuwo mugambi mwiza hama nagira mbatse cyane mumbarize umutumire uwo mugambi kuko twawushimira kwebwe abantu ho mu ntara zimwe zimwe rero abatanguje umutahe ungana gute kugira bashyire kuri iyo ntamba
yavuze ko yatanguje ibihumbi amajana n'umunani
oke hama ikindi nacyo wose bapfuza bakorane hari amahera abo muca kugira bamwinjize mu iryo shyirahamwe ryabo cyangwa ryogenda gute nashaka kubaza
murakoze Fidel katwakire na Reverien uratwumva
yego ndabumva
kibazo cyangwa cyumviye
mbanza gushimira uwo umuntu yiyumviriye kugira uwo mugambi wo gukora amasabune cyane cyane kubu urwaruka rwinshi ubu ruheze amashuri ntiruronka akazi icyo rukora So kibazo nashaka kumubaza ati kubera ndumva umugambi wabo ni proje nini ya kandi mu gihe barose uba uburyo bashaka gutera imbere kaba nka NDC makomeje boba barateguye isoko hamwe bashoboye gukura amasabune agashobora kuvuga ati Burundi burakwiwe barateguye ukuntu bashobora no kuyashora nko hanze mu bihugu kutubona ati ibindi bidandaza biza biva hanze mu bintu bijyanye no kwagura isoko. Murakoze,
murakoze cyane Reverien. Tuko turaja ku musozo w'ikiganiro kino kiganiro gihe ijambo abanyonyi biradijwe rya Amerika Innocent duhereye kuri Anise Fidel na Reverien. Anise yavuze ivyumviro vyiza cyane vyerekeye akarusho mubona ngaho mu ntara ya Gitega canke muri ako karere murimwo kuva mu gitangura, yanasavye yuko mwoha izina iryo sabune yanyu kuri ico cyumviro bivuga ko iki wongera ushishikare no ku kibazo ca Fidel cerekeye amahera mwo basaba abandi bantu boshaka kwifatanya namwe mu mugambi wanyu.
Ego murakoze cyane. Muri rusange tugerageje kuraba abantu baherereye haturi baradukunze baraza kudushorera kandi nubwo yuko bafatira ukuntu bwa mbere kama tubure imisi yose kandi twamatwe baba batubona tuko turakora kandi kindi isabuni zacu boba babona yuko bituma n'abandi bahandi bazizana nabo babone bamenye yuko zitega isabuni zaho zisununuye hama bwe bituma izindi ziza zingana n'iziwacu. Muri rusange tubona ko abantu bakira ku mizi wacu ibinyigisho turazi mu karere byahanyigisho abandi ku buryo ubuye isabuni n'isabuni ziri ndahagishe gamba no mengo zegereye n'iziwacu ku buryo rero abantu nk'iyo yoyo ya bre bivuga ko baza cyane kuyigura barayikuze cyane rwose nibaza yuko abantu bose bamaze kuyikoresha baravuga ko isabuni ifata ifite porogisi kandi yamba nibaza yuko ibintu byo ku munwa n'ibintu byo abantu batubwira kandi nibaza yuko n'uwundi wese yovuga ati abanyu barafite ikintu basumbije isabuni yabo ni byiza gusa kuyihidwi na isabuni turacari ku ntango cyane turacari ku ntango turifuza yuko n'izindi isabuni zifite ubundi bwoko tuzosura kuzikora nibaza yuko tubonye ukungene ibintu neza
muzohava muyihizina. Reka mbe akanya umunywanyi wa nyuma nkaba numva ko hamagaye ari i Rwanda. Eve, turi kumwe ku murongo mu masegonda make, ikibazo cyawe cyangwa icyumviro?
Ego, mbanje kubara mutakuzwi rya Amerika.
Miriwe neza.
Miriwe, hama mbanje gushimira cyane ubwo rwaruka rwishyize hamwe rukiyungunganya rugashobora gukora iyo migambi myiza. Hama kandi nkaba nagomba kugushimira Lorian usanga ishaka ikiganiro cyiza mwadukoreye.
Murakoze cyane gushimira.
Kubera ko pesi mwari mukunda kwibanda ku bintu bijyanye na politike, mukibanda ku magara y'ubuzima, muhama n'umukizanye n'ababyeyi. Ariko nta n'umunsi umwe mwari bwadushyireho ikiganiro cy'urwaruka rwiteje imbere rusangize n'abandi kugira natwe twumve yuko twashobora gusinyuka.
Oya, Eve, buri wa mungu turateramisha ibiganiro kugwaruka. Rimwe na rimwe ndagiteramisha.
Yego, cyahora kiba ariko ntabwo mwari bwadutumire ugaruka gwiteje imbere.
Turabikora rimwe na rimwe ariko tuzobandanya
tubisaba. Kugira bishobotse nkuko byahara biba nk'uyu muntu nkuko bizaye no munsi kwa Mungu kugira ngo no mu kindi gihe muzore mudushakira undi gwaruka gwiteje imbere kuko bituma bishaka natwe dufite nk'umutahe mutoya bigatuma twisinyuka tugashobora gukora bivanye nuko hari bene wacu bari kugenda bitsinyuka bagize naho bigeza bigatuma none tuturuha imbaraga zo gukora.
Birumvikana cyane kandi tugiye kubandanya tubikora. Ariko
ndagusaba kugira bishobotse muzoba dushakira undi rwaruka rwiteje imbere.
Tuzobikora. Urakoze cyane Yves, tuzobikora. Kanya katubanye gake cyane. Urakoze cyane. Mpaya Kajyo umutumire wacu amasegonda ntivyokunda ariko ndamushimiye cyane Innocent. Nshimire Imana twatumiye akabashikiriza ingene umugambi wotangurwa kandi ukarangurwa neza kuba jene kuba kugwaruka. Ndabashimiye mwe mwese rero mwaduteza amatwi nkuko Iva bivuze tugiye kubandanya ku munsi wa Mungu tubaronderera abandi ba jene rundi gwaruka ngo rubafashe ku migambi yanyu yo kwisununura. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye mwe mwese, ndashimiye nabamfashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala yamfashije kwegeranya ikiganiro. Mugire umunsi wa Mungu mwiza, Imana ibahezagire. Murakoze.